Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Igisirikare gishasha kizokwikorwa ko bikenewe kigafasha no mu iterambere FRAD kigiye gushigwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ineguro y'itegeko rigishiraho yaratojana kwijana abashinga amateka mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe hari ku munsi wa mbere. N'icyo gisirikare kizoba kirimwo bande? Intumbero y'ico gisirikare ni iyihe? Abanyepolitike batavuga rumwe na leta acibaza kwiki? Inyishu ni mu kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka wa 2022 mukaza kugishikirizwa na jewe Jean Marie Ndabashinze Kazi. Integuro shasha itegeko rigenga igisirikare cy'u Burundi itegekanya gushiraho igisirikare kizokwikorwa ko mu gihe bikenewe. Icyo gisirikare nacyo kikazoba kirimwo ugwaruka rw'abasivile ruvyifuza rukazonaroswa n'inyigisho za gisirikare. Umushikiranganji wo kwivuna abansi Arent Ribere Mutabazi yari yazanye iyo nteguro yasiguriye abashinga amateka kandi ko abasirikare bamaze imyaka ibiri bakukurutse nabo nyine bazoshigwa muri uwo mugwi mushasha w'abasirikare.
Abo twita nga le reserviste aribo bagize urwego rwa reserve mu basirikare nuko ari abasirikare bakukurutse mugabo bahaye inyuma ya prolongation y'umwaka umwe baciye bahagwa imyaka ibiri yo gushobora gukorera mu rwego rw'igisirikare ahanini bakora ibikorwa bijanye n'iterambere y'igihugu hamwe n'ibikorwa by'inyigisho zo kunda igihugu mugabo bashobora no gutumwa ko mu gihe cy'intambara bagakora nk'abandi basirikare basanzwe baba bameze rero nk'abantu bakiri abasirikare ko bakiri kuri komande mugabo bakukurutse ko imyaka ibarega batoguma bagwana nk'abandi cyane baje mu maoperasiyo ariko umanga n'umwanya bashobora nabo kwikora ko ngirango rero banatandukanye nabo twita bansiye kombata cyane abademobilize.
Bamwe mu bashinga amateka barashize habona amakenga yabo ajanye n'ingene abasirikare bahahora bazokorana nabo bashasha. Umushikiranganji wo kwivuna abansi akaba yarabahumurije avuga ko uwo mugwi mushasha uzoterera gusumba mu bikorwa by'iterambere. Hari n'ivyuvuga twebika duc'umutima. Leonidas Hatungimana yahoze arongoye umugwi ujejwe umutekano no kwivuna abansi mu nama nshinga amateka y'u Burundi hagati ya 2005 na 2010 sukabibona. Intumbero ya leta muno yo gucisha mu nzira y'amategeko imyimenyerezo ya gisirikare ikogwa mu kinyegero n'ugwaruka rw'imbonera kure za CNDD-FDD.
Simbona kamaro rije gukora muri iki gihe ahubwo numva umengo rije kongereza gutera ubwoba abari basanzwe babufise bice byongera bihe impigi abari basanzwe bariko barakorera nabi abanyagihugu cyane cyane iyo migi y'insoresore bamwe bamwe bari mu mbonera kure abandi bari mu bahoze ku rugamba biraboneka yuko hari ikintu kinyegeje. Nico naco niteka nuko bya bikogwa bya migwi y'imbonera kure zimwe zimwe ya migwi y'abahoze ku rugamba bamwe bamwe ya migwi y'abantu bigira bandabizi mu bugambwe CNDD-FDD bamwe bamwe ibyo bahora bakora binyegeje mu bisanzwe igihugu kije kubishyira ku mugaragaro kije kubyemeza bikogwe nk'uko umengo bire kuri bona amategeko. Ubu rero nibabigira nta wuzovuza urwanda bazovuga ati none ga yemwe itegeko ntirivyemera. Aho niho numva haragahaza iri tegeko riteye amakenga aho kuzana inyishu mbona ko rigiye kuzana ibibazo.
Ku bw'uwo mukuru w'umugambwe PPD giri jambo akaba yahoze avugira n'umuhisi Perezida Pietro Nkurunziza ngo ibyo byose byerekana ko leta itacize igisirikare cyayo n'ubu nyene Leonidas Hatungimana.
Iyo leta novuga ko itagifise ukwizera cyane abasoda bariho uyu munsi kumbure barababonamwe ibibazo baza barabaza ngira murabona nko mu 2015 ko igisoda cyari cyameze nk'ikihagarara ko mu gihe cy'imyiyerekano igihe abantu bariko baravuga ati ibyirizwa nshingiro ntiriho nyango warabonye ko abasoda bari bameze nk'abahagarara neza baranka guhohotera abanyagihugu ubu rero bigaragara yuko muri leta hashobora kuba hari ubwoba barikeka kwejo hashobora kuba imigumuko kubera izi ngingo bariko barafata zihohotera abanyagihugu batwagira ati tuzoca twikora ku gisoda kindi kiruhana ni ukuvuga ni ba bandi bahora batwara icyo gisoda nyine tutari tuzi nibo bazoba bagitwara kizotwarirwa ahandi mu bisanzwe ntikizotwarirwa mu gisoda cya leta ugiye kubiraba uko umuntu yobibona mu bisanzwe umengo barikeka ko iki gisoda cy'ubu gishobora kugira ibyo nubwo kibononeye bace bikora kuri icyo
mu kwezi kwa gitugutu umwaka w'2021 umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yari yamenyesheje ko umugambwe we wipfuza kugarukana inyigisho za gisirikare urwaruka ruhejeje amashuri yisumbuye rugategerezwa gukorera igihugu imyaka ibiri nk'abasirikare rukigishwa no gukunda igihugu mbere no mukigwanira ninga duciye dusozera ikiganiro ku isoko cuno munsi Jean Marinda bashinze nije nariko ndakibashikiriza ndabahisango yo ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki na buta
cari kiganiro ku isoko.